Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha. Benshi mu banyarwanda bahora baja na mugongo aho abahowe Imana b'i Bugande batuririwe bashoboye kujayo muri iki gihe.
Twari dusanzwe dufite umuco w'uko kuri iyo tariki tujya kwizihiza uwo munsi mukuru. Ubu rero twabonye ko bidashoboka kubera ko nyine ubu ngubu ntabwo Abanyarwanda bari kujya mu gihugu cy'u Bugande. Biba ngombwa ko twebwe tubikorana iwacu muri paruwasi.
Uwo ni Padiri Gerard Nshagayimana ayoboye paruwasi ya Nyamirambo mu Rwanda, agaragaza ko kuba Abanyarwanda batashoboye kuja muri Uganda bahisemwo kwibukira abahowe Imana b'Abagande mu Rwanda. Urundani rw'amashyirahamwe adaharanira ivyishavu vya politike mu Burundi Force rwasohoye itangazo kuri uyu wa mbere ivuga ko vyihutirwa gutabariza Abarundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Aho impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda iherereye muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu yo mu bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zitangaza ko zifise ikibazo c'ibarabara mbere n'ikiraro kigera ku kaburi kari muri village ya 50. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho inyuma y'imyaka 12 kuri tariki ya 3 kwezi kwa 6 abakristo katolika bo mu Rwanda baja na mugongo aho abahowe Imana b'i Bugande batuririwe muri iki gihe. Nti vyabakundiye kubera umubano w'u Rwanda na Uganda utameze neza, bahitamwo kwibuka uyo munsi muri Ekleziya yitiriwe Karoli Rwanga Nyamirambo. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Mugihe cya saa yine za mu gitondo kuri uyu wa mbere tariki ya 3 z'ukwezi kwa 6, paruwasi yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga yakoze umuhango wo kwibuka abahowe Imana b'i Bugande barimo Mutagatifu Karoli Rwanga witiriwe iyi paruwasi. Ni umuhango wabimbiriwe n'igitambo cya misa cyayobowe na Musenyeri Antoine Kambanda, umushumba diyoseze ya Kigali, ari kumwe n'abakristo bo muri paruwasi ya Nyamirambo ndetse n'abandi baturutse mu zindi paruwasi zo mu Rwanda. Padiri Gerard Nshagayimana uyobora paruwasi ya Nyamirambo, icyo gikorwa cyabereyemo yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bahisemo kwibuka Mutagatifu Karoli Rwanga muri paruwasi yabo kuko batabashaka kujya muri Uganda muri ibi bihe Abanyarwanda batemerewe kujya muri iki gihugu.
Twari dusanzwe dufite umuco w'uko kuri iyo tariki tujya kwizihiza uwo munsi mukuru, tuzirikana kandi twiragiza intwari zahowe Imana i Bugande. Ubu rero twabonye ko bidashoboka kubera ko nyine ubu ngubu ntabwo Abanyarwanda bari kujya mu gihugu cy'u Bugande. Biba ngombwa ko twebwe tubikorana iwacu muri paruwasi, cyane cyane ko dufite amahirwe yo kuba dufite ibyasigaye bitagatifu muri alitari yacu byo Mutagatifu Karoli Rwanga. Muri Kiliziya Gatolika iyo umuntu agizwe umutagatifu nta kintu cye tujugunya, yaba ari ibice by'umubiri, yaba ari ibikoresho yakoreshaga, ibyo byose turabigumana kugira ngo bitubere ikimenyetso cy'ubuzima bwe rwagati muri twe. Ibyo byasigaye bitagatifu tuba tubifite muri alitari ntagatifu.
Padiri mukuru wa paruwasi ya Nyamirambo yabwira Ijwi rya Amerika ko iyi paruwasi ibitse ibyasigaye kuri Mutagatifu Karoli Rwanga, avuga ko babihawe biturutse muri kiliziya yafunze imiryango iherereye mu gihugu cy'Ubudage, ubu bikaba bibitse kuri alitari mu kiliziya y'imbere. Uyu mupadiri avuga ko nubwo batabashije kumenya ibyo bahawe byasigaye kuri uyu Mutagatifu Karoli Rwanga, ariko akenshi biba bigizwe n'ibice by'umubiri we cyangwa ibikoresho yakoreshaga byose biba bigomba kubikwa neza. Uyu muhango wari usanzwe ukorerwa na mugongo muri Uganda wabereye bwa mbere muri kiliziya yitiriwe Karoli Rwanga Nyamirambo, witabiriwe n'abakristo bari basanzwe bakora urwo rugendo buri mwaka. Madamu Karusagara Tanazia umaze imyaka 12 akora urwo rugendo yavuze ko nubwo batabashije kwerekeza na mugongo ariko yishimiye ko abakristo batabashaka gukora urwo rugendo babifashijwe kuko byabereye hafi aho bitabasaba amafaranga.
Kuva dutangiye muri iyo myaka 12 yarishize yubura 13 n'ubu ngubu tutagiye, kubera ko uyu mwaka twifuje yuko hazakorerwa urugendo rutagatifu na Nyamirambo rw'amadiyosezi yose y'igihugu. Birumvikana ko tuzaba turi benshi ndetse cyane kubera ko inamugongo hajyaga hagenda abantu bake baringaniye, ariko ubu ngubu n'abandi batashobozwaga kujyayo bazaba baje twifatikanye, kandi none kubw'ukwemera twemera ko umunsi tuzadusa n'abari na mugongo.
Padiri mukuru wa paruwase yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwankinyamirambo asobanura ko nubwo batabashije gukora urugendo nyobokamana ariko biteguye kwakira ababasanga kandi ko bemera ko Imana ibumva.
Mu gihe tutabashije kujya gusengera na mugongo nayo mpamvu twavuze ngo reka dusengere na hano aho waba uri hose Imana irakumva. Nubwo wenda urwo rugendo twarukoraga urumva niba uhagurutse Kigali saa 12 za mu gitondo kagera na mugongo saa 11 za nimugoroba, muri izo nzira ni urugendo nyobokamana, muhamusenga, muhamuganira kuri ubwo buzima, mbese umuntu abagenda arushaho gushyikirana n'Imana. Ubu rero n'ubundi nubwo tutazahaguruka ngo tugende, turi muri noveni, urumva roko iyo myiteguro dukora ishobora gusimbura n'urwo rugendo mu rwego rwo gutegura roho no gushyikirana n'Imana.
Mutagatifu Karoli Rwanga wibuka uyu munsi amazi imyaka isaga 130 atwitswe aho w'Imana hamwe na bagenzi be 22. Abakristo bo mu Rwanda bari bamaze imyaka 12 buri mwaka bajya mu rugendo nyobokamana na mugongo aho abo bihaye Imana batwikiwe, ariko uyu mwaka bwa mbere bavuga ko bitabakundiye kubera umubano w'u Rwanda na Uganda utameze neza. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo guverinoma y'u Rwanda yabujije abanyarwanda kwerekeza mu gihugu cya Uganda. Leta y'u Rwanda ishinja igihugu cya Uganda guhohotera abanyarwanda bagiye muri Uganda. Leta ikavuga ko igihugu cya Uganda gicumbikira imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda harimo RNC ndetse na FDR. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze asumta kuri iyo nkuru. Urundani rw'amashirahamwe adaranira ibyicaro vya politike mu Burundi Force rwasohoye itangazo kuri uyu wa mbere rivuga ko vyihutirwa gutabariza abarundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Urwo runani rusigura ko ibitero bimaze iminsi biba muri ayo makambi n'ibigwanisho bihatorwa biteye impungenge cyane. Mu bandikiwe kugira abatorere umuti ico kibazo harimwo ishirahamwe ONU, Leta ya Tanzania n'umwanditsi mukuru ajejwe ibibazo by'agateka kazi na muntu mwishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ibindi kuri nkuru tubibaze umenyesha makuru wacu Eroje Burika neza.
Muri urwo rwandiko rw'impapuro 8 runandwa amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike Force rwitiriye amabimpunzi z'abarundi ziko zibonera mu makambi muri Tanzania akwiye kwica korewe cihuta n'amakungu muri rusangi n'igisata ca ONU cita impunzi ya Sahel vy'umwihariko. Urwo runani rugaruka ku bintu vyinshi biteye impungenge. Runani Force rusigura ko kuva mu ntango z'umwaka w'2019 atagahengwa impunzi z'abarundi zigeze zironka mu makambi atandukanye muri Tanzania. Vitanashimira Imana rurongoye yabwijwe rya Amerika bimwe mu vyo batohoje.
Haraheze igihe impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania zibona mabi atandukanye ari mu rwego rwo hejuru harimwo kwicwa, gusambanywa ku nguvu, kunyuruzwa, ugupfungirwa ubusa. Naho tudashobora kuvuga neza donido ibiharuro kubera yuko ngaho mu gihugu ca Tanzania biranagoye kubironka. Mugabo turafise abo tumaze gukora kwa matohoza harimwo ababuze ababo, abapfungiwe ubusa, bamwe bakagira Imana bakarekurwa, harimwo ababorejwe igufu. Hanyuma noneho muri ino minsi iheze byaratevye birunyukaho ya makambi impunzi yatevye akanategwa agategwa n'abantu bitwaje ibigwanisho.
Abo bantu bamwe bavuga ko ari abagizi ba nabi, abandi nabo ko ari abasuma. Gusa impunzi zimaze igihe zivuga ko abatera baba bavuga ururimi rw'Ikirundi. Nshimira Imana asanga Leta ya Tanzania ari itegerezwa kumenya umwidondoro wabo.
Abategezwa kubamenya, abategezwa kubadoma ku rutoki ni igihugu cya Tanzania kubera yuko gitegezwa gukora amatohozwa igihe impunzi zitewe, hanyuma kandi kigategezwa gushengeza no gucira imanza abakoze ivyo vyaha. Icya mbere mbere yuko banatohoza imbere yuko n'ivyo vyaha biba, Tanzania yategezwa gukora ibyishoboye kugira ngo izo mpunzi zitegezwe gukingirwa. Ivyo n'ivyitegezwa gukora itegekwa n'amategeko mpuzamakungu yerekeye impunzi, aho twovuga amategeko ya Geneve hamwe n'amategeko y'umuryango wunze ubumwe wa Afrika agenga impunzi yerekana yuko igihugu cyakiriye impunzi ko gitegerezwa kuzikingira. Hanyuma ikidutangaza nuko iki gihugu cya gihugu cya Nyerere cya gihugu rurangiranwa mu gutabara impunzi, nuko tubona umengo ku ntwaro ya President Pombe Magufuli umengo kwakira impunzi z'abarundi byohava bivamwo kugira imigenderanire mibi na Leta ya Petero Nkurunziza.
Icyo Tanzania yabitinya cyose runani Force rwo rurabona umuturama w'iki kibazo
nuko Tanzania itegezwa kwisubirako Tanzania idashoboye kwisubirako tuyishengeze maze izoheri maramare izohezibone yuko ibyirikira kora idakogwa. Ikigira kabiri nuko dusaba abashinga amateka bo muri Afrika y'ubuseruko yuko bokora amatohoza nibagende bishikire muri amakambi y'impunzi mu mabohero cyane cyane mu ibohero ry'inyamusibya barabe impunzi z'abarundi ayo zigowe. Nimba bibaza yuko ibyo tuvuga atari byo cyangwa impunzi ibyo zivuga yuko atari byo bazoheza batubeshutse. Icyo kimwe n'umuryango wa Afrika cyane cyane umugwi w'agateka kazi na muntu ukorera ibanjuri turagusaba yuko ucika ku kibuga ugakora amatohoza hanyuma makungu amaze kubona yuko Tanzania byayinaniye gukingira abo barundi turayasaba yuko ashobora gufata ingingo baheze babimure babashire mu bindi bihugu byaba byo muri Afrika cyanke byo kwindi migabane yo ku isi byo shobora kubakira.
Imbere yuko bibakira barenga 70 baramaze guhagarikwa n'igipolisi cy'a Tanzania kuva hagati mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka bariko bagerageza guhunga makambi ya Nduta na Mutenderi berekeza mu bihugu by'u Rwanda na Kenya. Kuri uyu w'Imana naho zimwe mu mpunzi ziba mu ikambi ya Nduta zemeza ko hazindutse hatorwa impapuro zitagira umukono zitera ubwoba impunzi ko zitegerezwa gutaha batazobikora bakibonera ko. Kuva hadutse injyana za politike mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 onikavuga ko abantu barenga 150,000 bahungiye mu bihugu bibanyi. Tanzania nico cakiriye benshi muri bo nubwo hari amaze gutahuka bari mu makambi atatu ariyo Nyarugusu, Nduta na Mutenderi. Eroje Urikaneza, Nairobi, Juja Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Naho impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda iherereye muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitangaza ko zifise ikibazo cy'ibarabara mbere n'ikiraro kigera ku Kaburi kari muri village ya 50. Izo mpunzi zivuga ko iyo umuntu apfuye zigenda zikora ikiziga gushika ku Kaburi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedas Ngabo ari i Rusenda.
Izi mpunzi z'abarundi ziba muri site ya Rurinda zari zisanzwe zishingura bitabye Imana muri gatunguru ya gatatu ari urugendo rw'iminota 45 n'amaguru uvuye mu Rurinda. Zivuga yuko nubwo ubuyobozi bw'inkambi bwabashakira imbi ryo gushinguramo bapfuye hafi yaho zituye zifite ikibazo cyo kubura uburyo bwo kugeza imirambo ku irimbi kuko nta modoka yari igeraho bashize iririmbi. Nduwayo Pierre atuye mu Rurinda.
Irimbi iri hafi ariko ahagati y'irimbi n'amavirage kugira abantu basikane ikiziga ku irimbi hariho ahantu hagitse hasatamuwe n'imvuvu imvura kwera yari maze iminsi igwa ari nyinshi hari ahantu himburutse cyane ahantu harakwiyikiraro biragoragira umuntu ajabukane hamayiti ni kuvuga biratugora cyane ugasanga abantu bayenze kururuka baratoye ikiziga abandi barahaye abandi bigatuma bitugora cyane kandi harashobora no kuba nisanganya bivanye n'abantu baba basiherekeje ico kiziga. Ikiziga tugitwara n'intuze n'amaguru tugenda mu isanda tugagenda tugenda duhanahana abantu nta moto kihasiga. Twese twosaba n'ukuri abantu badukuriye nk'abakuru bahase canke basene bura bakatwubakira ikiraro kugira tujabukane ibiziga bitworoheye cyane. Yego nimba ari nk'imoto tukifashisha canke imodoka kugira ikadusikaniraho kwirimbi ico kiziga.
Izi mpunzi zo mu Rurinda zituye muri village ya 35, 47, 48, 49 na 50 zituye hafi yaho bashize irimbi muri village ya 50 zabwijwe igihe Amerika yuko usibye kuba bijya bizigora kugeza imirambo kwirimbi no kutagira ikiraro gihuza ama village ya 35 na 50 zibangamiwe no kuba zituye hafi yaho bashize irimbi.
Arashobora kwaduka imyuka mibi bakagira ingwara bakagwara ibigwara binyuranye kubera iyo myuka mibi.
Kubwa Mauro Samuel umwe mu pastori wo mu ngambi yo mu Rusenda aramara impungenge z'impunzi zituye muri village ya 50 zisanzwe zidogera gutura hafi y'irimbi.
Akamono batera nuko boshobora guhumuriza cyane cyane abo bose bariko barahahamuka uwapfuye nta kindi gikorwa bagifise cyo kuzuka ngagirire nabi umuntu ariko hariho n'ivyo abantu batizera ibijya bavuga ngo ni mizi mu canke imizuka ivyo navyo nibaza yuko hariho amashengero n'abakozi b'Imana bazosenga ntacho bizoshobora kubagira mu kwizera kwacu twebwe ntidutinya imizimu y'abapfuye ahubwo imizimu y'abapfuye nitegezwe kudutinya kuko imbaraga ziba muri twebwe zisumba imbaraga z'abapfuye.
Umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda n'ibizi Foste avuga yuko iki kibazo cy'impunzi zituye muri site ya Rurinda bamaze iminsi bakiganiraho mu nama ngaruka kwezi zibahuza n'amashirahamwe akorera mu Rusenda, aho babasezeranyije yuko bagiye kubaka ikiraro gihuza village 35 na 50.
Hari ahantu baroseho gushingura abapfuye ubu gutwarayo umuntu aba yahwereye ni kibazo biragorana gose. Naho nyene bariko bari ingene bohubaka ikiraro kandi barabitwemereye umwanya n'umwanya gishobora gutangira kubaka.
Mwomenya yuko izi mpunzi z'abarundi zituye muri site ya Rurinda kubera gutura munsi y'umusozi usanga amazi y'imvura nayo umugezi wa Rusenda ateza isuri, hanyuma konona ibiraro, amabarabara ndetse n'amatiyo y'amazi izi mpunzi zari zisanzwe zikoresha mu Rurinda. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu n'umunsi mpuzamakungu wahari w'abana yamara ibihugu ntibiwubona kimwe na uhimbaza ku matariki atandukanye. Burundi n'u Rwanda byahisemo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahari umwana w'umunyafrika ku itariki 16 y'ukwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe. None uburenganzira bw'umwana burubahirizwa, ni bande babifisemo uruhara? Ivyo ni bimwe mu byagarutsweko mu kiganiro muri Sanga mugenzi wacu Eugene Mukankuzi yagiranye mu mwanya uheze na Maître Jacques Nshimirimana, komisere ajejwe ibibazo by'abana mu mugwi ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH. Maître Nshimirimana ari Bujumbura mu Burundi atangura asobanura uko umunsi w'umwana w'umunyafrika watanguye.
Ibihugu byo muri Afrika birahimbaza uwo munsi, kandi si umunsi w'abanyafrika gusa, ni umunsi mpuzamakungu hariwe umwana w'umunyafrika watangujwe kuva aho wabereye bwa bwicanyi bw'agahomerabunwa bwabera mu gisagara cya Soweto mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Hanyuma inama nkuru ya ONU iciremeza yuko uwo munsi wokwama witirirwa umwana w'umunyafrika. Iyo rero uwo munsi ugeze kabara kajyo keza ko kwibukanya, kwibutsa amareta, kwibutsa abasanzwe bafite ico bategereza gukora bose kugira ngo umwana abeho neza, yige neza, akure amerewe neza, bibuke yuko ari byo baba bajejwe, ari zo responsabilite zabo. Hanyuma akaba ari nakajyo kukwikubita gashi umwe wese mu bimuraba, umuvyeyi, umwigisha, abari mu mashirahamwe, abari mu migwi y'agateka kazi na muntu ubisata bitandukanye by'igihugu, bakaraba yuko aho baherereye bariko barakora by'ukuri ibikenewe byose kugira ngo umwana we kazoza k'igihugu ciwe akure amerewe neza. Rero ahiwacu mu Burundi uyu munsi uzobushitse mu gihe haba hariho byinshi biboneka yuko Uburundi n'abarundi bashize imbere kugira ngo bateze imbere agateka k'umwana, ariko kandi haba hageze hariho uduhadze tumwe twofata yuko ari duto duto, ariko kandi abariho n'uduhadze dukomeye cyane. Aha dufashe nk'uburorero nka butatu kubikomeye kumbure twovuga nk'igihugu kiba kigeze ko mu bijanye no guteza imbere agateka k'umwana. Haba hariho nk'ibikorwa bijanye no kugwanya kutita abana, ni umugambi w'igihugu washizweho mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi kugwanya kutita abana, ibyo twitara negligence envers les enfants. Hakabaho umugambi w'igihugu kugwanya ikibazo cy'abana bo mu ibarabara, uvuga guhera kugwanya kubitera kw'abana baja mu ibarabara no gufasha bamaze gushika kugira ngo basubizwe mu mihana yabo. Hakabaho urugamba rukomeye rwo kugwanya urudandazwa rw'abana. Hakabaho ikibazo cyo kwandikisha abana batazwi mu bitabo bisanzwe byandikwamo abana bavutse. Hakacabaho kandi n'igikorwa cyo guteza imbere uburenganzira bw'umwana bwo gushikiriza ibyiyumviro byiwe, ico mu gifaransa twita rodroit à la participation processus décisionnaire démocratique. Aho Burundi buri mu bihugu muri Afrika bimaze gushiraho urwego abana bahuriramo bashobora gushikirizamo ibyiyumviro byabo. Nivyo tuba tukiri mu ntango, mugabo hagi ikintu cyose gira intango. Ikiba gihambaye kuri twebwe nuko ubwo rwego ruba ruhari, abana bashobora kwiyumvamo bakumva yuko bafise iteka, bafise ijambo mu gihugu cyabo.
aha nagira ngo gato yatugaruke kuri iki muvuze cy'abana uruhare bagira mu byemezo bifatwa mu gutanga ibitekerezo uru rwego rwifashe gute n'abana bari mu cyeke kigero urwo rwego rukora rute
no rwego rurimo abana baba bari munsi y'imyaka 18 kuko n'ivyo amategeko ategekanya umwana yitwa umwana iyo atararenza imyaka 18 hanyuma ngaha mu Burundi tumaze kugera ku migwi ibiri dukuvuga yuko amatora yuko gwega amaze kuba inshuro zibiri hariho abana barangije kiringo cya mbere hariho abariko bara bari muri ugo gwego mu kiringo kigira kabiri hari nabimirije kuja muri ugo gwego mu kiringo cya gatatu bisigura yuko abana bariko baramenyera gutogwa no gutora ababaserukira bagashikiriza ibyiyumviro byabo imbere kimwe muduhaze nuko si benshi muri abo bana baratahura by'ukuri ibikorerwa muri ugo rwego ivyo ntawo bideha nico gituma navuze nk'intango ya migoye mugabo iyimaze kuhaba biroroshe cyane gukosora umuntu agenda araba ibitagenda neza abishira ku murongo bimwe rero mu bitagenda neza nuko hari abana batazi igikorwa bategereza gukora mu rwego nkabe nubwo ni urwego ruba rukomeye abana bashikiriza mu byiyumviro ikindi naco nuko ariho abakuze gushikira isaha bataratahura yuko umwana afise uburenganzira bwo kugira ico ashikirije kandi kikemegwa cyangwa kikakigwa uko nyene abagishikirije bivanye n'imyaka abafise tari hamwe umuntu ataje guhindura icyumviro cy'umwana ngo ko yakivuze ari umwana ngo yashatse kuvuga gutya umwana abafise ubwo burenganzira sibakwe abagiriwe ni uburenganzira ahabwa n'amategeko yo mu gihugu n'amategeko mpuzamakungu kandi uburenganzira ategerezwa kubamo
yemuti haracyari inzira ndende mu byerekeranye no gusobanurira abantu kugira ngo bumve nyine ko umwana afite ijambo abo bana bahura n'abandi bakaganira ku bibazo bafite hanyuma n'abana bo mu mashuri na mashuri munyuramo noneho bakagenda bitoramo abana bo mu mabarabara mwavuga ko hari igikorwa cyo kubakura mu mabarabara bo bagerwaho gute bahagararirwa gute muri urwo rwego rw'abana
ubwo rwego rw'abana ni urwego ruba rurimo abana b'imice itandukanye abana bari mu mashure abana b'abakire abana b'abakene abana bagenda n'ubumuga abana baba rabo mu ibarabara abana babasanzwe bari muri ya migwi y'abana bafise ibibazo baba bisangije tuvuga nka bamwe usanga bavuka ari banyamwema abana bava mu mice itandukanye no kuvuga imice yose abana bashobora kuvamwo ibiserukiwe muri ugo rwego hanyuma kubana bo mu ibarabara nivyo rimwe na rimwe bihora bitera ikibazo gukurabona n'abana bataba fisa adresse kandi aho babarizwa kandi bisaba yuko umwana atowe atoregwa ahababaye no kuvuga muri quartier canke ku mutumba abako abana bo mu ibarabara nabo aharari uyu munsi si hararejo ariko iyo hageza ayo matora duhora tubikurikirana neza tukabona yuko n'uwo muce w'abana bari mu bibazo bidasanzwe nawo nyene userukiwe muri ugo rwego rw'igihugu abana bavugiramo
batorwa nande nibo bitora hagati yabo bahura gute kugira ngo bitore hanyuma ibyiyumviro byabo se cyangwa ibitekerezo babishyikiriza babishinzwe ku rwego rw'igihugu mu buhe buryo
itegeko rishiraho ubwo rwego rwitwa FONEB riratomora yuko abana batogwa na bagenzi babo kandi bari muri ya kategori y'imyaka nuvuga bari munsi y'imyaka 18 kubera ko tuba twifuza ko abo bana bamenyera kurongora hakiri kare abana bakamenyera kwitoza hakiri kare bakamenyera kugira ibyo bemereye ababatora hakiri kare hanyuma bakanagerageza kubishyira mu ngiro nico gituma mu gutogwa abana batogwa hakurikijwe imigambi baba bashize imbere abana muri quartier batogwa nabo baba abana y'amatora bereye ku ishuri abana bagatogwa nabo baba bari ku ishuri rimwe iyo ari abana kumbure basanzwe bafise ikibazo babisangije nk'abo twavuze bo mu ibarabara nabo nyene baragira amatora ku ruhande rwabo bagatora abana baje imbere ibyiyumviro byabo birategekanijwe ingene bishikira inzego ziba zitandukanye z'igihugu kuko itegeko rirategekanya urwego rufasha abo bana mu gushikiriza no mu kutunganya neza ibyiyumviro byabo ivyo rero baraheza bakabishikiriza baba bashinga amateka babasanzwe baserukira abanyagihugu barashobora kubishikiriza abategetsi babatandukanye muri leta canke no mu mashirahamwe kugibazo runaka baba bafise babona yuko bakeneye inyishu canke imfashanyo y'uwo muntu canke y'uwo mutegetsi baba bashikirije ico cyumviro.
Nukuvuga rero ko abana bose barahagarariwe bwo twizere ko mu bihe biri imbere ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'umwana ku rwego ariho kizagenda kibonerwa umuti. Nagira ngo noneho nk'uko ikiganiro muri isanga ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika bakabaza bagatanga inama cyangwa se ibitekerezo kwakire Joel.
Ikibazo mbaza hari abana bo mu barabara bahohoterwa kubera ibyo nirereye ubukanibuturuwandi hari ahantu nahoze nkorera iboda ahantu bita iboda ku mupaka wakobe hariya mu ntara y'umuhingangira warahazi abana bo mu ibarabara barabahohotera abapolisi bakabirukaho bakabafata bakabafunga sinzi ko yashobora kunyishyura nk'abo haba icyo babafasha umwanya babafunzeho kufata bakabashyira ahantu bakabagisha bakabasaba ukuntu bakoresha inama cyangwa bakabakishyura ikintu runaka iyo bagiye mu ibarabara ahubwo bakabashyira mu gasho bakabafunga hariya iyo ni inama nabonye hariya umuyinga ku mupaka ahantu bita ikobero ku mupaka winjira Tanzania ni muyinga mbere se kuri santere kwa ni naho iwacu kuri santere naho nyine baho narabibona cyane nibyo kibazo sinzi ukuntu iyo menyesho y'ukuntu icyo bakora kugira abo bana bareke guhohoterwa nk'uko rero narahakoreye igihe kinini nkabibona inshuro nyinshi mukozi buri kwezi buri kwezi.
Maitre Nshimirimana Joel mwamubwire iki mbere y'uko dukomeza?
Yego, ibyo avuga Joel birimo ukuri birashika rimwe na rimwe kuko murazi yuko abana baba mu ibarabara n'abana bafise ubwenge n'abana bashobora no gukora amakosa n'abana bashobora kwiba bashobora gutera amabuye abantu bashobora gukomeretsa abantu bashobora no kwiba mu mitsuko cyangwa bakiba ibyo abantu baba babikoreje rero murazi yuko haba hariho abapolisi bajejwe gushira ibintu mu rutonde iyo rero rimwe na rimwe umwana byabonetse yuko yakoze ikosa usanga bamwirutse inyuma byaranabonetse mu minsi iheze hagitangura urugamba rwo gukura mu nzira ikibazo cy'abana bo mu ibarabara mu Burundi aho twarasabye yuko abaho inyigisho zidasanzwe ku bapolisi bazaba bajejwe ico gikogwa ubu nta byo duherutse kubona abana bafatwa canke birukanzwe n'abapolisi kubera ko ababikora n'abapolisi bavyigishijwe bazi ngene bashobora guhagarika umwana batarinze kumukubagura ariko iyo ari abana bakoze amakosa nk'iyo bamenye imodoka murumva ko habaho ivyo kubiruka inyuma ariko kandi iyo babahagaritse hariho inzego zitandukanye nyinshi zikurikirana yuko uwo mwana yagirizwe ikosa ariko ahanwa bikurikije amategeko kuko abana barakora amakosa bana barashobora gukora ibyaha hanyuma hariho n'amategeko ategekanijwe yinge n'umwana iyo yakoze icyaha ahanwa bizanye nuko angana bidasigura rero yuko abana kubera ko bitwa abana atavyaha bakora iyo babikoze ico duraba nuko amategeko yubahirijwe amategeko abagenga aba yubahirijwe muri uyu mugambi w'igihugu gukura abana mu ibarabara aba bariko barabikurikirana n'abantu bakurikiranye inyigisho zidasanzwe zingene umwana ategerezwa gufatwa naho yoba ari umwana ari mu ikosa ibyo rero byatumye atabibazo byinshi bisubira kuhaba kuko mu ntango byibonekeza ko hari abana bakomereka bariko bahunga abapolisi cyangwa ugasanga hari n'ababyifashemwo nabi umwana akamererwa nabi ubu rero turamaze hafi umwaka urenga atakibazo nk'ico duhuye naco.
Chote rero mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru tatatu bafite kuri isaha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Uwabihagarariye ni Eddie Gwema, kuri mikoro naho mwari kumwe na Ange Fidenio ngabo. Tubashimira mwese, mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.